imumva n'ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Baduteze amatwi abagitangura kutwumva, ndetse namwe mwatanguye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro, nije ndongoye ibiganiro. Turi ku munsi wa gatandatu muri uyu mwanya, tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma ibivurwa mu karere, turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Nk'uko twabibemereye rero, mu karere mu Burundi ejo ku munsi wa gatanu mu ntara ya Gitega haratunganijwe ikiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta y'u Burundi n'abamenyeshamakuru, nk'uko byama bikorwa uko amezi atatu arangiye. Ibibazo bikuru bikuru byabajijwe byashimikiye ku matora y'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ryimirije mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ibindi kuri iyi nkuru tubibwirwa n'umumenyeshamakuru wacu Fidele d'Antoine Nsabimana, yakurikiranye icyo kiganiro.
Ibibazo byinshi byagiye birabazwa haba n'abamenyeshamakuru canke n'abanyagihugu, vyagiye ahanini vyisunga itunganywa ry'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ry'Uburundi. Abamenyeshamakuru babajijwe mu Gwiseni ujejwe gutunganya amatora amahera akenewe kugira ngo amatora yimirije azobe, Prosper Ntagwamiye avugira Seni yishuye agira ati:
umukuru mu Gwiseni aje aravuze yuko mu minsi iza tuzobabwira ibiharuro vy'ifatiro ico twokwitangira mu Faransa prévision budgétaire y'amatora yo mu 2020 uko amafaranga azobangana mu dutenyenyere gatoyi. Turi muri vyinshi vya referendum, ariko nico gikorwa turiko turagikora. Nibaza yuko muyinga rimwe canke amayinga abiri ico gitigiritso twabishize ko tuzokibashikiriza mu nkondo y'ubusimbuga ibintu bikiri mu biharuro bitarahera neza.
Nimugiye amatora yabaye mu mwaka w'2015 yatwaye amahera y'amarundi angana n'imiliyari zirenga 80. Abamenyeshamakuru bashatse kumenya igitigiri c'amahera amaze gutangwa n'amashirahamwe ya leta atandukanye hamwe n'abanyagihugu bayatanze gushaka kwabo. Desire Musharitse, umuvugizi w'ubushikiranganji bwigega ca leta, yatanze inyishu
kuri uyu munsi. Rero ndiko ndababwira kuri iyo konti ariko hafi imiliyari 2 n'imiliyoni amajana 200 z'amafaranga y'amarundi, kandi abantu babandanya bagerageza gushira ko ayo mahera anashaka kumenyesha neza yuko muri aya mafaranga amaze gutozwa amahera y'abanyagihugu ataratangura gutozwa. Ari aya mafaranga usanga cyane cyane abava mu bakozi ba leta n'aya ubushikiranganje bugenda buratanga ku munsi ku munsi. Nkamenyesha rero yuko atawugira amakenga kuri ayo mafaranga. Ayo mafaranga arakurikiranwa neza ku munsi ku munsi, kandi twariyemeje yuko mu bushikiranganje bwiga cya leta tuzogenda turamenyesha abarundi n'amakungu n'abamenyesha makuru uko ayo mafaranga ari karashika mu kigega cya leta.
Kuri ayo mahera, Desire Musharitse avuga ko yazotangwa n'abanyagihugu n'ingo ataratangura gutangwa kugira ngo yiyongere ku yandi, kandi n'ababishaka baracaza gushikiriza intererano yabo mu kigega. Nivyateye amakenga bamwe mu banyeshamakuru bari baje muri ico kiganiro ko bari bazi ko umukozi wa leta canke ishirahamwe ryegamiye leta yakaswe intererano yo guterera amatora atazosubira gukatwa yandi mahera. Kuri ayo makenga, Terasi Nahiraje avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'ugukundisha igihugu ntiyari umuntu.
Ni ukuvuga yuko urugo rwose mu Burundi mu gihugu ruzotanga amafaranga angana 2,000 ku mwaka, hanyuma umurundi wese atarafite imyaka 18 n'irenga bayo bakiri batugwaruka n'abandi azotanga amafaranga 1,000 ku mwaka. Muri iyo n'iyo tegeko harimo yuko ayo mafaranga hazojamo kwibutsa cyane abenye yuko kuyatanga mu gihe abanyagihugu baba bagize umwimbo mwiza. Aha no kuvuga mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu hari mutimbega ingo z'abakozi ba leta zizotanga. Nibaze ibintu byo gutanga amafaranga ku mushahara biratandukanye n'urugo rw'umuntu. Urugo rwose ruzotanga ayo mafaranga 2,000 tubivuge neza kuko bose babyumve.
Abanyamakuru bongeye barabaza nimba ibwirizwa shingiro ririko rirashigwa imbere y'abanyagihugu rizogaruka gucisha imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Jean Claude Karegwa Ndenzako avugira umukuru w'igihugu niwe yashimye gutanga umuco.
Hariho inyigo ngenderwa ko ikomeye cyane ivuga yuko inzira itegeko ryafashe mu gushigwaho ni nayo nzira itegerezwa gufatwa kugira ngo iryo tegeko risubirizwe. Ibyo shingiro tugenderako uno munsi byaciriye mu gitorewe n'abenegihugu. Mu gihe rero ibyo shingiro byashizweho gitorewe n'abenegihugu, wumve neza mutegereza yuko no kugira ngo rihindurwe risubirizwe ritegerezwa guca mu yonzira nyene rigatorwa n'abenegihugu.
Abanyamakuru babajije muri seni ko mu gihe hotangura isekeza ryo kwigisha gutora yego canke oya, abo mu mugwi woshima gutora oya bohabwa kanya. Prosper Nahugwami yavugira seni yatanze inyishu.
Muri ico gihe rero ababyifuza bitegure, kuko twamaze no kuvuga ko muri seni bazoza kwiyandikisha tumenye abazoja muri iyo kampani. Abigisha ego na oya barabifite uburenganzira kandi si kuvuguruza leta.
Ikiringo cyo gutanguza isekeza nyezina ryo kwamamariza ego canke oya muri seni bavuga ko kizotangura itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatanu kikazomara indwi zibiri, aho kizorangizwa n'amatora nyezina y'ugutora canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha. Igitega Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi ejo kwa gatanu haratangujwe igikorwa cyo kwandika abiyamamaza mu matora y'ukwemeza canke guhakana ibyahinduwe mu ibwirizwa shingiro ryo Burundi. Umugambwe y'iprona uri mwiyandikishije wemeje ko uje kwerekana ko uzokwitaba amatora yose ategekanijwe mu gihugu. Byinshi kuri iyi nkuru tubishikirizwa na Remo Nzimana ibujumbura mu Burundi.
Yaba imigambwe, inani z'imigambwe canke abigenga bose biyandikisha mu mugwi seni ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu. Petero Caravere Ndayicari yarongoye iyo mugwi avuga abarekuriwe kuza kwandikisha imigambwe, agahamagarira abashaka kwiyamamariza amatora ya kamaramaka kwiyandikisha igihe cyadekanijwe kitararangira.
Turazi ko umugambwe ufise uwuserukira niwe aza kwandika amenyesha ko azoja kwiyamamaza. Iyo atabonetse haza icegera ciwe. Mwabonye ko hari igitabo biyandikamwo izina, umugambwe, itelefone y'umumwe wese, cyane cyane gashira n'umukono muri ico gitabo. Abataraza kugira tuti iminsi twabamenyesheje ntizorangire bataraza kwiyandikisha bavyifuza. Abaja kwiyamamaza bagenda kuko nabo nyene babishaka.
Uyo arongoye mu gwiseni nahavuga ko atawe batandika yemeza ko iyandikwa rirangiye. Icegeranyo kizoca gishikanwa mu nzego zibijejwe kugira barabe ko abiyandikishije bakwije ibisabwa n'amategeko.
Tumaze kwegeranya amazina yose yabiyandikishije, baba abanyamigambwe, baba serukira inani z'imigambwe, baba bigenga, ugo rutonde tuzogira icegeranyo tumenyesha inzego z'igihugu tuti abane bazoja kwiyamamaza. No kuvuga iki? Ubushikiranganje bw'inkoro hagati mu gihugu buzoronka ico cegeranyo, babura matari baronka ico cegeranyo, kuko ntawuja kwiyamamaza atiyandikishije ntawuza kwiyamamaza mu gihugu hagati adasavye uruhusha rw'ikibanza ashaka kugiriramwo inama bimwe mu gifaransa bita meeting.
Umugambwe Prona witabye ico gikorwa ku munsi wa mbere wemeje kuje kwerekana ko uzo kwitaba amatora ategekanije mu gihugu cy'u Burundi.
Umugambwe adasigana Prona rero waje ngaha kugira ngo ubwire abadasigana wereka abarundi n'amakungu ko umugambwe adasigana Prona uzo kwitaba amatora yawe amatora y'ibwirizwa shingiro ndetse n'amatora azokurikira mu 2020. Ibyo rero ku mugambwe adasigana Prona ni ibintu bisanzwe kuko umugambwe adasigana Prona no muri kahise mu 1961 waritavye amatora ndetse yatsinda ndetse n'andi matora yose yageraho muri iki gihugu cy'u Burundi. Umugambwe adasigana Prona wamye uyitaba, nico gituma none mu munsi rero tubaye mu bambere kuza kwiyandikisha kugira ngo tuzoje muri amatora y'ibwirizwa shingiro.
Abel Gashasi arongo uyo mugambwe abajijwe nimba bazokwigisha gutora ego canke oya, yishuye Ijwi rya Amerika ko inzego zibijejwe zitari igico kibazo.
Nibyo iyo carte twarayibonye barayitweretse abarongo SNI mu mugambwe badasigana Iprona rero kugira ngo tuvuge tuti tuzotora ego canke oya ni ikibazo gica mu nzego. Ubu rero mu minsi yavuga tugiye gukoranya inzego zirongoye umugambwe, maze igihe kigeze tuzoheza tumenyeshe abarundi n'abadasigana aho umuhagambwe uhagaze kujyanye n'ibyo bwirizwa shingiro.
Kiretse umugambwe Iprona wiyandikishije kugira uzo kwiyamamaze mu matora y'ukwemeza canke guhakana ivyanyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu umugwiseni wari umaze kwandika umugambwe APDR hamwe n'umugambwe MSP Inkinzo igikorwa cyo kwiyandikisha ku migambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga bashaka kwiyamamaza cyatanguye kuri uyu wa 2023 kwezi kwa gatatu kizorangira ku wa gatandatu ukwezi kwa kane 2018. Ni mu gihe amatora y'ukwemeza canke guhakana ivyanyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi azoba kwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018. Ibujumbura Raymond Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Turashimiye bagenzi bacu Fidel d'Antoine Nsabimana, Raymond Nzimana. Ubu naho tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Tumaze gushyingura abantu bagera muri 15. Kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye, abandi bagera kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse, n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero.
Uyo ni Mbangutsa Maombi Louis, arongoye inkambi y'Abanyekongo ya Kiziba ni murengerazuba bw'u Rwanda. Avuga ko abatari bake mu mpunzi zaho ikiziba atawuzi irengero ryabo nyuma y'imyerekano bamaze igihe bakorera ikarongi ahakoresha ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR. Maombi Louis aragaruka handi hato no kubitigira iby'abanyeko byabamenyekanye ko biciwe muri iyo myerekano. Muraza kuvyumva handi hato. Hagataho wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Faransa Nicolas Sarkozy apfungishijwe icamaso icahogwa ni handi hato.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabaheka z'inshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika. Ubuyobozi bw'ikambi ya Kiziba iri mu burengerazuba bw'u Rwanda buvuga ko kuva itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri nyene hamaze gushingurwa impunzi z'abanyekongo bashika kuri 15, abagera kuri 80 nabo akaba aribo bakomerekeye mu myerekano bari bamaze iminsi bakorera imbere y'ahakorera ibiro by'ishirahamwe ryitaho impunzi mu Rwanda HCR. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yarabasuye bamubwira yuko hari nabo batazi iyo barengeye. Reka twumve inkuru yaduteguriye.
Imibare yabishwe n'abakomeretse ntigeze ivugwaho rumwe kuva mu ntangiriro z'iki kibazo, ubwo igipolisi cy'u Rwanda cyatatanyaga ikivunge cy'impunzi z'abanyekongo zasohotse inkambi ya Kiziba zikajya gukamika ku cyicaro cya HCR Karungi. Zahavuye ku ngufu z'igipolisi zihamaze iminsi 3. Izi mpunzi zasabaga gufashwa gutaha cyangwa gushakirwa ikindi gihugu kibakira, kuko bavugaga ko mu Rwanda bafashwe nabi cyane ku buryo batanibona nk'impunzi.
Ubundi nimbe urimo wumva dusaba kuva ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu, turashaka kuja kuba impunzi, kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi, ahubwo turi amateka y'amateka. Twe twabaye nk'igishoro, turacuruzwa, turi ibicuruzwa. Rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi.
Mbese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimo cyangwa se ko turi ku isi. Ni ibintu bikomeye, twabuze icyo turi cyo, twabuze agaciro, twabuze umuntu duha agaciro. Agaciro ka kimuntu ntakuduheruka, nta nako tugira. Uburyo cy'umuntu afatwa nk'ikimonyo kitafite ukibariza.
Ababyeyi turarenganye, dufite agahinda. Birababaje cyane bitena gahinda.
Dushaka kugira ngo tugire uburenganzira bwacu, nikera dukandamizwa turananiwe nk'ababyeyi.
Nyuma yo kwirukanwa n'igipolisi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri, ku munsi wakurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPTOS Badege yavuze ko
twari twatangaje imibare yerekana abantu 20 bakomeretse muri ibikorwa nkubwiye, bushireho n'abapolisi 7 nabo bakomerekejwe n'ibi byuma n'aya mabuye baterwaga, ndetse hariho kubw'ibyago n'abandi baburiye ubuzima bagera kuri 5.
Ku itariki 24 z'uko kwezi hashinguwe impunzi 8 mu irimbi ry'abirembo riri mu kagari ka Nyarusazi mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi. Byari mu bwiru bukomeye, kandi abafite ababo bahashinguwe ntibaremera ko babashinguye, kuko byakozwe mu buryo batemeye babihatiwe n'ubutegetsi.
Nta mihango yabayeho muri make yo isanzwe y'abantu baherekeza babo.
Byagenze gute? Byakozwe bite? Byakozwe nande?
Byakozwe na leta. Wari umunsi w'umuganda, abantu bashyinguwe n'umuganda, ntago bashyinguwe n'ababo. Ntago twabashyinguye twe. Nge n'ubu ntago nemera ko nashyinguye murumuna wanjye. Ni umuhango nitabiriye, mbona bari gusiba nk'uko no mu muhanda bacukura umuhanda bagakora trasima y'umuhanda uhari ureba bagaze ku ruhande. Murumuna wanjye nge ntago namuherekeje, ntago namushyinguye.
Nyuma yaho HCR itangarije ko impunzi zishwe ari 11, ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bwo buravuga kuretse ababuriwe irengero bitazwi niba bariho, bafunzwe cyangwa barapfuye, abamaze gushyingurwa bamaze kuba 15. Uyu ni Bwana Mbangutse Maombi Louis uyobora inkambi ya Kiziba na mugenzi bakorana muri komite nyobozi.
nyuma yaho bashinguye umunane ku kibuye bitabashinguyeho mu bari barasiwe hano mu nkambi haza gupfa batatu aba 11 nanone ndetse tufite n'imibare y'abantu barenga 30 banyiri imiryango batazirengero birirwa bajya gusura ku magereza bagasanga ntabarimo yaba nabo ngaho 30 dutekereza yuko nabo bapfuye kuko ntabo twigeze tubonaho ariko amagingo yangaya tumaze gushyingura abantu bagera muri 15
kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye abandi bajya kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburi irengero
ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu ministeri ishinzwe ibiza n'impunzi Midimar yasuye iyi nkambi mu rwego rwo kubahumuriza ministeri Jean d'Arc de Bonheur yobora Midimar yashyize mu majwi komite nyobozi y'inkambi ko ariyo yateje umwuka mubi mu mpunzi zirenga ku mategeko biviramo bamwe muri bo kwicwa
bagaze hano rero ngira ngo mu izina rya guverinoma y'u Rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro turabihanganisha uko mwabibonye y'ahantu hose habaye ubuyobozi bubi ibibazo biravuka ha guverinoma y'u Rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nk'amwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mukayumva
uhagarariye HCR mu Rwanda bwana Ahmed Babafol icyo gihe nawe yabwiye impunzi ko leta y'u Rwanda ari izifite mu nshingano kandi ko abifuza gutaha amarembo yuguruye ko ababishaka bafata inzira bagataha cyangwa bakijyana mu gihugu bashaka ashimangira ko HCR ntawe izaha imodoka imucyura cyangwa imwerekeza mu gihugu cya gatatu nk'uko impunzi zabisabaga imibare y'abafunzwe nayo ikomeza kutavugwaho rumwe polisi y'u Rwanda yari yatangaje ko abafunzwe ari 15 ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu uhagarariye HCR mu Rwanda avuga ko barimo gukurikiranira hafi abagera kuri 22 bari imbere y'ubutabera aba 22 ni nabo yobora inkambi ya Kiziba avuga ko bizwaho bari nubwo kubasura bitoroha
uretse abafunguwe bari batubwire ko bari 34 bakarekura 12 bagasigara 22 ariko ubundi mu byukuri ntago tuzi neza niyo mibare niba ari ukuri mu byukuri ni ikibazo gikomeye
ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba buvuga ko hari abandi batazi wiyo bari niba bakiriho ntibaza aho baherereye niba baranapfuye ntibashyinguwe bunavuga ko bakomeretse batarimo guhabwa ubuvuzi uko bikwiye kandi ko ubuzima bwarushijeho kujya habi kurusha uko byari mbere nakwibutsa ko iyi nkambi yakize ibituwe n'impunzi z'abanyekongo zisaga 12,700 ziri mu Rwanda kuva mu 1996 Claude Ganza Munyamagana Ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Ijwi ry'Amerika
Claude Ganza Munyamagana arakoze cyane kuri iyo nkuru yadutunganirije mu ikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda mugashaka gusubira kuyumva muje kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com amakuru avugwa mu karere turayabandanya urundi co kime n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyatsinze urubanza vyari vyitwariwemwo muri sentare nkuru y'uwo muryango no urubanza rwasaba uwo muryango kudasinya amasezerano y'ubudandaje hamwe n'ubumwe bwa Buraya umyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru aradusigurira
umugwi wa Tanzania barimo abagwiza tunga bitwaje basaba sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko yobuza ibihugu bigize uwo muryango harimo n'igihugu ciwe gusenya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu vya Buraya mu by'ubudandaji ayo masezerano azwi ku izina rya Accord de Partenariat Économique mu Gifaransa ubwo rubanza rwashengeshejwe mu gihe hari ibihugu bibiri kuri bitandatu byari bimaze gutera umukono kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa atamakore n'amatagisi birinze gusabwa abo bitwaje bavuga ko ayo masezerano yotuma ibidandazwa bivi Buraya vyuzura mu karere maze amahinguriro mato mato akabura isoko gutyo akugara agahomba Maitre Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi niwe yashikije jambo ku izina ry'abagenzi we
abanyarwanda barayasinye na Kenya barayashya kumukono ariko twebwe barundi twashye kumukono na Tanzania n'Ubugande umutanzania rero yaritwaye avuga yuko abasinya ayo masezerano banyanze amategeko yo asaye ko nabatashye kumukono rero batashaka kumukono twerekana yuko gushaka kumukono masezerano bivana n'uburenganzira bw'igihugu cikukiye sumunyagi waje gutwitwarira ariko cyane cyane aho twitwarira ko n'uburenganzira bwiwe atwitwarira hagarika amategeko kandi bibaza amategeko nico tumari twise nari twiyemera kuya yuko hageze gusoma amategeko ntiraba ngo numunyagihugu ntiraba ngo rungo ni leta nico tuma tuvuga kuti ara yarafise uburenganzira bwo kwitwara kwitwara n'ibihugu ariko nacyo twa dufise uburenganzira bwo kwishura tukiregura
uwo mugwi wabitwariye akarere ntiwaserutse muri sentare sentare yavuze ko ibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvo bashikirije Maitre Nestor Kayobera yaciye asaba ko sentare yofuta ubwo rubanza kubera bitwaje basa bariko bakinisha sentare no mujyango wose bagenzi we bamaze gushigikira ico cimviro sentare yavuze ko abitwaye batsinzwe impaga kayobera n'akanyamuneza kenshi ko batsinze urubanza arasigura igituma Burundi n'ubu budashobora gusinya ayo masezerano ateye impari
haye masezerano akavuga ati ibyo mushinga amazi abuhunda vuze turabishimira turabikengurutse haye mari dusinze ndetse n'amagarama twakoreje akagerekwa gato kuri uyu muntu vyerekana yuko abanyagihugu bihugu byacu batoza gukirisha isenare cyane gukirisha ibihugu byacu bibaza yuko ari kuburiro cyo kimara yo twebwe dusinze amazi nkizi cyane cyane amasenare haye muzamakungu biratunezeza cyane ko biboneka yuko vyukuri inyungu za leta tuzishikira twazibungabunga ndetse naco umukuru w'igihugu amazi imisi yerekana muri vya vyugwa vy'amazi imisi atanga vy'ukunda no kundisha igihugu abene igihugu murazi yuko igihugu cyose cyatera ku mukono cyane kubera yuko cyashafa tubihano ntabwo cyari gufata gushira umukono ku masezerano ari hagati y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'umuryango w'abanyaburayi cyane muzi yuko bari badufata ibihano
abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko baheruka gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo muryango n'uburayi bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano yamara ko atawushobora gusinya kugatwe ku muryango wose Pierre Claveni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ejo ya Amerika chatuandanize ikiganiro wanyu mu ntara ku kiyago cabanyedini duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura atwakira abatumire bari kumwe hama baduge ku ijambo
muri kino gice kigira kabiri abatumire ni babandi Patri Pierre Nsengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije
mahoro neza
turi kumwe kandi na Pasteur Aline ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara ca Bujumbura namwebwe turabaramukije
ego namwe turabaramukije
uwundi mutumire ni Sheikh Haruna Hunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwebwe turabaramukije
turamukije turamutsaba turi kumwe turamusaba natumvirize
tubandanya ikiganiro kivuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina aho no musi tuza gushimikira cyane cyane kubikogwa amategeko ararondera kunganisha abakenyezi hamwe n'abagabo ariko mwebwe murongoye amasengero n'amadini hari inyigisho zimwe zimwe muvuga zifatiye ku jambo ry'Imana zidashoboza abakenyezi guharanira uko kungana kwabo ivyo mwebwe mubivuga ku iki ndongozi z'amasengero n'amadini
murakoze cyane aya mategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo yaje afatiye ku bintu badashima abagabo bakorera abakenyezi ibintu bibi byose umugabo akorera umukenyezi byo nta muntu numwe yobishima mugabo ntiyaje afatiye kuko Imana yaremye umugabo n'umugore ninacyo gituma yo na mategeko y'abantu abo bantu bayazana ubu barashobora kuyahindura mugabo amategeko y'Imana yo ntazohinduka nico gituma itegeko giza gingira kamaro riza gisunga itegeko ry'Imana
ego ntabaciriyemo amategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo mu mvuga muti arikaza atabere
na muri kigwe ni jambo ry'Imana aja ciye kubiri ni jambo ry'Imana ntazoshika mugabo muri kiwe ni jambo ry'Imana bazoyapanga kuburyo yibinyishye ku vy'Imana yatunganije
amategeko je nibaze yuko nabonye batashiraho bvuga ngo umugore n'umugabo bangane boyashira bavuga ati umugore aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana umugabo aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana muga ntavuge ngo baze kungana kandi bavuge bati igikogwa umukenyezi ashoboye akironke atawumugoye mugabo ntibaze kuvuga ngo umugabo n'umugore ngo dusiye amategeko bateza kungana aho nibintu batazoshikako no kuri sino haba mbeshe bahavaza kwandika ibintu ejo bagasanga bihenze nibaza yuko naho byandika bitoshobora kwemezwa atabo byemeza n'abakenyezi muri ubwabo bubona ko ibintu byaba bidashoboka muga kuvuga bati uburenganzira bafise babukoreshe uko buri ico ico turacumbikanako muga uvuze ngo dusiye amategeko yuko ibi igitsina gore ngitsina gabo biza kungana ivyo ntibishoboka tuzatugiye kubiri nuko Imana yaturemye
ariko kenshi bashiye bazana ivyo bintu byo kuringanira bavyita imaspasio kenshi usanga ari ibintu baba abari nka movement ariko bitari mu ijambo ry'Imana kandi ugasanga babikoze ntivyabubakiye ahubwo vyarabasamburiye rero kubgivyo ni byiza ko mu rugo hoga umugo rutonde kandi agaciro k'umudamu karimo muri uko kuzuza umugabo mugabo nkongera nkagaruka kandi avuga nti mu bundi buzima bwa misiyo suko turera abana abahungu n'abakobwa tumenye neza ko atatandukaniro kuko ici jambo ry'Imana twizera twebwe ugiti cacu nirishiraho ko umwana w'umuhungu asumba umukobwa hama no mu gutanga ubuzi naho nyene ntihabi ikintu gisa nico guhohotera kuko ijambo ry'Imana ntigemera neza yuko hariho igitsina gikwiye guhohoterwa kuko coba kigaragara nk'ikinyantege nke kuko kirasho kugaragara nk'ikinyantege nke ariko ari kinyango muzi kuvyo bita ibinyantege nke nko kuvyara naho gasanga n'ubuhizi nkuko bagiye bayivutse
uko kungana uko kumva yuko umukenyezi afise uburenganzira nkubwo umugabo afise muri kino gihe hariho abakenyezi erihaje nkuko mwavuze muti hari ibikorwa abakenyezi baba badashoboye abakenyezi bafasha mu kubaka bakaja kwikorera amabuye bagakoriza
n'ibitari byo kwirukanga
egome
kuri ibyo nagira mvuge ko ni zangabirano Imana yahaye ikiremwa muntu n'umukenyezi arimwo arafise ingabirano Imana yamuhaye ariko cyo nko nshaka kuvuga kuri ico nuko mu byo twigishwa ni jambo ry'Imana Imana yatubwira iti ni ntumwa zayitubwira iti hari ihe bizoshika hakaba ibintu byivyaduka ntarekuye ibihe biza biriko birashika ku mpera mu gihe ho bicucaduka cyo kuvuga ngo tubashire ku rugero rumwe ijana ku ijana nibihe biza biriko birahera no kuvuga ko tuzatura turagenda kubiri n'ivyo Imana yatwigishije no kuri cyo riko ravuga nkuko mugenzi ariko ravuga urira abana ubwa mpe tubanze tumenye ko abana batonya gushika ku myaka 8 umuhungu n'umukobwa ni gakishwa no kubatandukanya mugabo amazi kurenza imyaka 8 kuduga niho ubona ko umuhungu n'umukobwa bagiye gutandukana byumvikane ko no mu minsi ya mbere ubahaye indero zishaka kubazisa nta kibikirimo ariko kandi tumenye yuko no muri uko kwiyondera yo mu ntango hariho ibyo ugenda ubabwira kugira ngo bumve yuko hari ibyo bakwiye kubaha mu rutonde bivanye n'ukuntu mu muhungu n'unda mukobwa niyo nashaka kugaruka koko cyane cyane tugaruka kuri ibyo by'ubuzi abantu kuri ntitwavye tubyitiranya hariho nibikorwa by'ingufu abakenyezi bafise ingufu turabizi mugabo tumugume tumenya yuko uwo mukenyezi tuteza kumukingira mu bintu bitari bike kugira ngo aguma afise akaranga kiwe
yego
murakoze cyane ndamunganiye umuvukanyi n'umwana muri uko kumurera muri iyo myaka nyene ya mbere nkuko abivuze umwana w'umuhungu yishushanya na se cyane cyane hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 umwana w'umukobwa yishushanya na nyina njo ituma nyina ni yifata nk'umugabo uwo mwana w'umukobwa zoca hako kwimvira ko nawe ameze nk'umugabo arikandi atari byo umwana w'umuhungu yishushanya na se ko twari tubivuze nivyo bitangurira ngaho nyene kuva abana bakivuka muzobibona murabo twana dutoyi ntibasa biraboneka ko ari ibintu bibatandukanije nyagomba nkembandanye kindi yabivuze uwo muvukanyi ukingira umukenyezi je nagomba mbwira abakenyezi Imana yarabasize yarabaremye yarabahaye ibintu byinshi byo bindi muri ko murondera rabiyo byazananye murayi ntimuhave musanga ahubwo mugiye kwiyakagateka Imana yahaye umukenyezi amaze kubona inkoko kaziri kisaba ngo ibisake
ariko none pati kuba umukenyezi yaba yugururiwe kugira uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'iby'umugabo ashobora kuba akora cyangwa kuba umugabo nkuko mwavuze ko abana baregwa bangana n'abakobwa umugabo agakora ibikorwa umukenyezi yashobora gukora kugira ngo nyine ashobore kumufasha muri ibyo bikorwa byo mu rugo cyangwa umukenyezi nagakora ibyo bikorwa bizana iterambere mu rugo byunganira mu buryo bakoresha bw'amafaranga ubwo ntibyo babivanye ne kuri ibi by'amategeko agenda aravuga ati umukenyezi n'umugabo akwiye kuronka ikibanza kingana ama bakabona kuduka nko mu Rwanda hari abakenyezi bavuze bafite ishirahamwe rishira amatara insinga z'amatara mu nzu bakaduga ku mabati bakabishirako iryo siterambere ku bakenyezi byo kuzamura abakenyezi na mu gukora ibikorwa bingana n'ibyo bagaho
murakoze cyane ibyo bijanye n'ubumenyi bw'ibyo umuntu yiga twabivuze biga mu ishuri imwe umukenyezi ashobora no kubimenya cyane gusumba umuhungu ageze kuja kubikora arabikora nk'ubumenyi afise
ariko
arabikora rero ibyo bikogwa aca yibuka rero zangabirano z'umukenyezi wamuhamagara w'umukenyezi uburyo nk'ubu nka jewe yabana ni nko mu bapanga amasaha y'umukenyezi umukenyezi afise umwana atararenze imyaka 8 imyaka 6 no muhaye amasaha yo gukora n'amasaha yo kuja kuraba umwana mu ino muretse ngo akora amasaha 28 kuri 28 kuko nobaye nishe kazoza kuwo mwana nuvuga umukenyezi rero arimo ivyo vyose umukenyezi no kwitaho no kubungabunga no gufasha no gutunganya ubuzima so kurekura ngo agende uko yumviye ibintu aca agenda abonye umugabo ariko aduga hariya mu kirere nawe ngo aca aduga mu kirere kandi ari umukenyezi azi yuko ni yaduze mu kirere yibongenzi ndishobora no gukika.
Twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye n'ikibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina. Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye.
Diane Ndonse nawe tugushimire cyane kuri ico kiganiro waruhejeje kuremesha abashaka ko tubashikiriza ibitandukanye mushaka kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com. mwakoze nshuti bakunze mwari ko muratwumviriza. Diane nahaze twari kumwe kuri micro Innocent Kimenyi yashize hamwe amajwi hamwe na engineer Thomas yashikanye ahiwanyu. Twemi tuyifurize kuroranirwa.
Abandanya kutwumviriza mu masegonde make isaha 10 na 2 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikira.